Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Naramukije nshuti bakunzi mwahisemo kumviriza ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara icuno munsi kigizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira.
Hari inzego zo gucungera amahoro n'umutekano zitegerezwa kuba kwa hisunzwe Arusha. Dusubire turabe ko ariko zubatse. Ko atamuntu ariko arasubira kuzitira cyangwa umugambwe cyangwa ubwoko nka kera.
Uyu ni Leon Sengendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe sa Wanyafrude mu Burundi, umwe mu bitabiriye ibiganiro bihuza Abarundi byatanguye kuri no wa mbere Arusha. Avuga ivya ntamusiga bategerezwa kugaruka ko muri ivyo biganiro. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire ko ubirigi butangaza ko umushikiranganje wa mbere wabwajeje imigenderanire n'ayandi makungu Didier Reynders agira urugendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uno wa mbere azobagiye mu birori vyo kwinjira inyubakwa nshasha z'ubuserukizi bw'ubirigi n'ubuhorande Kinshasa nk'uko vyashikirijwe na ambasade y'ubirigi mu itangazo yashikirijwe kuri uno wa mungu. Ugo rugendo rwa Didier rwamaze gutera makenga imenyesha makuru bivugira ubutegetsi bimwagiriza kuba yegereye abatavuga rumwe na leta basaba ko perezida Joseph Kabila yegura. Didier Reynders ashitse muri Congo mu gihe abategetsi b'ico gihugu babujije imyerekano yasabwa n'abashigikiye ubutegetsi ndetse n'abatavuga rumwe nabwo yaritegekanije muri nondwi. Bamwe bashigikira ikirangamisi c'amatora giheruka gushingwa abandi nabo bakaciyamiriza uwo mushikiranganji w'imigenderanire y'ububirigi rigina yandi makungu yitezwe guha ibiganiro amenyesha makuru ku mugoro wawo kuri no wa mbere nyene imbere y'uko yerekeza mu nama ihuza Uburayi na Afrika ya Abidjan muri Côte d'Ivoire. Ntibiramenyekana ko aza kubonana n'abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Abayisilamu bo mu bwoko bw'abasufise muri Misiri bamenyesha ko atakizo babuza kubandanya imyiteguro y'umunsi mukuru wa buri mwaka wo kwibuka ivuka ry'intumwa yabo Muhammad, naho ico gihugu kikiri mu kigandaro c'abayoboka 35 bagandaguriye mu misigiti mu gisagara ca Sinai, abandi 128 bagakomereka. Nta muhari gushika ubu uri yitira ico gitero ko ariwe wagikoze ubwo bwicanyi bwo bwabaye ku munsi wa gatanu. Abayisilamu bo mu bwoko bw'abasufise babonwa n'abandi bayisilamu nk'abataye inzira. Abasufise batangaje ko bazohimbaza uwo munsi mukuru kuri no wa gatanu mu gihugu cose ndetse no ku musigiti witiriwe Al Hussein uri ku murwa mukuru Kairo, ikibanza gikomeye cyane ku idini ya Isilamu muri Misiri. Perezida wa Cuba Raul Castro kuno imana yaritabiriye amatora haruhande ibihumbi by'abanyagihugu mu matora yo ku mitumba atangurira urugendo rwo gusezera intwaro y'umuryango wiwe kuri iryo zinga. Ayo matora ariko atunganywa n'umugambwe w'abakomuniste habaye inyuma y'umunsi umwe ico gihugu cibutse umwaka uheze perezida Fidel Castro yahoze arongoye ico gihugu yitavye imana hari ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 11 muri 2016. Naho atawo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yitoje muri amatora baronderamwo intebe 12,500 abatora bashobora guhitamwo abakandida 30,000 barungitswe na komite z'imitumba. Radio Ijwi ry'Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva igano byacu muce ku gagwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku gagwa Facebook address yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ibiganiro bihuza abarundi vyatanguye kuri no wa mbere yarusha muri Tanzania. Abaserukira batavuga rumwe na leta hamwe n'amashirahamwe yigenga bahunze ntibitabiriye ivyo biganiro. Ibiro vy'umuhuza bivuga ko habwirizwa kuboneka amasezerano yo kugarukana amahoro mu gihugu c'u Burundi. Umenyesha makuru wacu arusha Pierre Claver Niyonkuru ni wariko arakurikirana ivyino biganiro.
Ku munsi wa mbere w'ibiganiro bihuza abarundi leta y'u Burundi yitavye yaserukiwe n'abantu batatu ariko hamaze gushika babiri ukirindiriwe ni Terence Ntayiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intoragati mu gihugu abaserukira umugambo muri ku butegetsi CNDD-FDD nabo nyene bitavye abo ni Daniel Gerard Ndabirabe Zeno Ndaruvukanye hamwe n'umufasoni Godelier Veninahazwe imigambwe itandukanye 32 yaba yiri muri leta nitavuga rumwe na leta iri mu gihugu yaserukiwe harimo na Gatogwasa icegera ca mbere cutwari na mashinga mateka ariko gitavye ku bw'umugambwe FNL amashami gigenga mu gwi w'abakenyazi hamwe no gwaruka bavuye Bujumbura nabo nyene bitavye nabo biruko hari abataritaba abone batavuga rumwe na leta bahunze igihugu naho ibiro by'umuhuza bivuga ko vyabatumiye ningashari nditije atwara urunanise na rede rutavuga rumwe na leta piyo ntavyo hanyuma yahoze atwara inama nshinga mateka Gervais Rufyikiri yahoze ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu abaserukira umugambi MSD n'abandi n'abaserukira amashami yigenga bahunze igihugu ntibaraza ibiro vy'umuhuza vyiteze ko abo bose batumiwe bazoza mu ntumbero yo kurindira batumiwe batarashika ibiro vy'umuhuza vyatangaje ko kugurura no gutanguza ibiganiro nyezina vyashizwe kuri uyu wa kabiri ivyo biro vyabwiye abitavye ku uyu munsi bararabahawe urutonde rw'ivyo bazokwiga ivyo navyo birimwo ingingo 8 babwirizwa guharira ko nkuko bivugwa no muhuza aho harimo ikibazo cy'umutekano no guhagarika ubugizi bwa nabi kugwanya kudahana ivyaha no kubahiriza amategeko hakiyongera ko amasezerano yarusha nibwirizwa shingiro ugutegura amatora gutabukana impunzi n'ibindi Evariste Ngayimpenda wo mu mugambwe Iprona utavuga rumwe na leta avuga ko yiteze ku biganiro bizogenda neza
abona nk'ivya politiki urabona nk'imigambwe myinshi imigambwe ishobora kuronka amajwi yose yacitse ubunywenywe turakeneye rero yuko imigambwe yosubira ikaba imigambwe ikaramutswa beneyo bitorewe na beneyo turakeneye kandi ko abanye politike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe agenga amashirahamwe agasubira akaba amategeko meza atuma demokrasi itera imbere turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka turakeneye ko abantu bahora ibihugu byahora bigenderanira bigafasha Uburundi zosubira bikagaruka bikabufasha turakeneye ko hogaruka intwaro yizigiwe n'abarundi tugatwagwa neza tugatwagwa nkuko nahandi hose batwagwa tamusunikano atabanyuruzwa tabapfungirwa ubusa tabantu basahugwa utwabo kubusa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye
Jacques Bigimana yaserukiye umugambwe FNL wewe yifuza ko ibiganiro bitahukanwa kubera ibujumbura
ibiganiro nivyo kurabira hamwe ngene abarundi bosubiza hamwe abahunze bagatahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro hama tukarabira hamwe ingene ibikurikira bijanye n'ingene amatora yotunganywa arimo bose byoheza bikajya mu ngiro kubwanje umugambo FNL twifuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikorera yarusha canka handi dushaka kumva yuko abarundi bose n'abajya bari hanze batashe mu Burundi kandi atacyo binona
umugambo w'Iprona utwagwa na Bergashatsi wazanye ubutumwa bw'uko tegugwa neza amatoro y'umwaka w'2020
twebwe n'abandi banyapolitiki twoterera kugira ngo izingendo twama tugira yarusha muri ibi biganiro zirangire maze turabe ingene twotera indi ntambwe yo kwitegurira amatora y'2020 twuguruye imitima tukaganira tubona iyo tuja nta nkeka ko tutoheza ngo dukire ico dushikako co dutuma tubandanya indi ntambwe cyane cyane itujana mu matora twimirije 2020
umuhuza avuga ko yiteze kubazoshika ku nyisho itomoye kuko ari biganiro nyezi na nibiganiro biriko bibera mu mwiherero ntangere mu hoteli iri mu ishamba kure y'igisagara ca Arusha. Nabamenyesha makuru bakorera muri Tanzania canke abakorera ibitangaza makuru mpuzamakungu eka nabavuye mu Burundi bose twigijwe kure yari kwarabera ivyo biganiro. Pierre Claver niyo nkuru ya Arusha ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver niyo nkuru akazobandanya gukurikirana ivyo biganiro gushika igihe bizoherera. Tukivuga ivyo biganiro rero vyatanguye Arusha, abanyepolitike n'amashami yigenga babitumiwemo bifuza ko kuri incuru hofatwa ingingo zituma igihugu kiva mu ndiyane kikaja mu iterambere. Abanyepolitike tubabwira nabaje bava mu gihugu c'u Burundi bashoye kuvugana n'ijwi rya Amerika ibujumbura imbere yuko bafata urugendo rwabo, ariko rero haramwe mu mashami yigenga yidoga ko atatumiwe kandi afise uruhara mu buzima bw'igihugu. Menyesha Kruati Bujumbura Eroje Wilikaneza yaduteguye ino nkuru aratangura tubwira ica bose bavuganye bahurizako.
Bose bemeza ko iki cyari gikwiye kubigihe cyo gutora umuti w'ingorane ziri mu gihugu hisunzwe neza y'igihugu na bene cyo. Leonce ngenda ku mana ikigega cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu akaba no mu basinya amasezerano ya Arusha mwaka w'2002 asanga amasezerano ategerezwa ku rufatiro rwa byose.
Ntarindi jambo tujana taruko dusubira kugaruka kwibutsa abarundi bose soba turi kumwe n'umuhuza ko hari ibyo dufise kwaganiriye ibyo bikaba byaragize akamaro gakomeye n'amasezerano y'Arusha nibwirizwa nshingiro yakomoka ko n'imigambi y'iterambere ikomoka kuri amasezerano y'Arusha. Aha twovuga wa mugambi w'ingene twifuza ku Burundi bwabwubatse muri 2025 nka wa mugambi ujanye no kugwanya ubukene, kugwanya inzara, kugwanya ubushomeri CSRPD, wa mugambi wo kugwanya kutwara nabi gusesa gutunga igihugu ubusuma. Tubibibutse ko ivyo ari ntabanduka, ivyo nivyo dutezwa kubakira kuko nivyo byatumye Abarundi dusubira kumvikana ko dutezwa kubana neza muri iki gihugu mu budasa bwacu atanya gupfa atanya gukira. Hari inzego zo gucungera amahoro n'umutekano zitegerezwa kubakwa hisunzwe Arusha, dusubire turabe ko ariko zubatse ko atamuntu ariko arasubira kuzitira cyangwa umugambwe cyangwa ubwoko nka kera.
Tasiense b'Imana nabari mu manye politiki bigenga bamizero y'abarundi asanga ta muntu numwe yungukira mu njyane zi mu gihugu bo
yaba uri mu mwanga uri ku butegetsi yabutarimo ingorane zatewe ni naye magume tumaze mu minsi ntawadakorako nubo bayibaza ko ahifise mushahara canke aca hirya no hino uravye ubuzima ngene bwaduze ngene buzimvye ukaraba ukene buri mu gihugu ntubura n'icuti itahorera iza kukugora mugabe isigaye iza kukugora kuko yabuze icirya nico gituma rero turetse abahuza tuzoja kwereka ko harengeranya kugira badufashe gutorera inyishu y'ikibazo. Dusabye ko n'abarundi bogenda bafise uwo mutima w'uko twoshika kumwumvikano tuma igihugu bisubira ku murongo, amakunga agasubira kutwizigira, agasubira kudufasha, hanyuma igihugu kigasubira ku igihugu.
Amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara ya Arusha namo mu mashirahamwe yigenga nka Parsem asigura ko atawe yakomakoma. Faustin Ndikumana umukuru wa Parsem
guharanira ko amasezerano y'Arusha aguma ari umushinge igihugu cy'u Burundi cyubakiye ko kugira kimwe bita evaluation y'ukuraba aho tuyateje kuyashyira mu ngiro mu bisata byose. Niba abanyepolitike guhindura ibiza shingiro bica bizana ubundi mwuka mubi bica biba birahagaze bikazoba n'ikindi gihe. Cya gatatu, ibishoboka byokogwa kugira mu Burundi hashobore kuba amatora yizewe na bose. Ikindi cya kane, dukwiye gushikira igihe haba icyo bita zero impunzi mu Burundi. Nitukomara imyaka 50 Abarundi batura tuzabibuka dushikiraho umurundi wese yumva yuko yisanzwe yatekaye.
Ariko kandi mashira hamwe nka Falcon F ligwanya kimenyane na kamwana wa mama yibaza ko ibiganiro atakintu kinini bizoshikako. Jeha Hakizimana umukuru w'iryo shira hamwe
abareka ko ari amashira hamwe ariko yatumigwa adafise uruhara runini mu byo yoterera n'abanyepolitiki kandi twobibagira aho usanga ko umubare hari imigambwe ihabwa umuntu umwe yindi gahabwa itatu kandi inganya canke isumbwa abantu wanyu niyo yahawe umuntu umwe. Nacyo gituma tuvuga duti ibiganiro birashobora kutagira icyo bivuyemo. Nacyo gituma dusaba umuhuza kwikubita gashi agatumira amashira hamwe asanzwe ariko akora mu gihugu cy'u Burundi agiye arakurikirana ibyagiye biraba ku bibazo by'u Burundi.
Bimwe muri ivyo bibazo ni itunganywa ry'amatora yimirije mu mwaka w'2020 nkuko Sibomana na Ngenda ku mana bigaruka ko
hari kindi kibazo kivugwa cy'amatoro abo ngaba kavuga ngo mwaka 2020 abandi ati harashobora kubaho cyangwa inyuma duce tuganira kuki abantu bavifata uko ni kubera ingorane twagize turiko turashobora amasezerano yarusha mu ngiro inkuru nziza n'abantu bakenya bari kumwe bagombye kuyasenyura mu kugomba kuzana ikiringo cya gatatu kitemewe nizo ndeguro iyo ngorane twagize yacitu mpa bwicanye abantu bangara abandi barapfunzwe abandi baranyegeye abandi biko baratotezwa harabanyuruzwa tukitumenye yo bagiye cyo twumvikana ngene ibyo bintu byo hagarara
aya matora siyo duhera ko uko amatora ni nk'inyishu ya nyuma izobije guhera heza processus no kuvuga ingendo yo gukura igihugu muri aka kaga cagiyemo cyaba bibazo by'ibiringo byose bishabijamo ihinyanyugwa z'ibwiriza bashingiro byose bishabijamo nibindi nibindi
iba incuro ya kane habegwa n'amatati y'u Burundi bahurira kuganirira hanze y'igihugu kuva mu mpera z'umwaka w'2015 umugambo uri ku butegetsi ZNDD-FDD gushika ubuntu uravuga ivyiyumviro uzoshikiriza umuhuza mukapa ariko bemeza kuzuba kwita ubutumire gusa injoro zitari nke umunyamabanga mukuru wa mugambwe Evariste Ndayishimiye yasavye umuhuza mukapa kubiganiro vyotahukanwa hagati mu gihugu akaba ariho bibera kandi abagiriza ugushaka guhika ubutegetsi mu mwaka w'2015 bagashengezwa imbere y'ubutungane akanafasha abari mu bindi bihugu bahunze bagaheza bagafatwa bagatahukanwa mu Burundi. Eroje wirika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Eroje wirika neza urakenuye na wewe izinkuru rero zerekeye ibiganiro byasubiye guhuza abarundi yarusha mushobora kuzamura zikurikirana kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA kaburungu com canke kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu mirongo yacu ya FM 94 n'ibice 9 kubari mu Burundi na 95 n'ibice 2 kubari mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 mukanya politike y'u Burundi tubibandaniriza mu ntara ya Ngozi. Naimvuze kwa politika ariko nivyerekeye ya mashama dakiranira ivyicaro vya politika amwe mashama daharanira ivyicaro vya politike mu ntara ya Ngozi ntari isunganya kugira ngo akore yisunga itegeko rishasha ayagenga ni mu gihe kiringo yahawe kugira ngo abe yabikoze kirangirana nuno wa mbere atarabikora avuga ko ikiringo yahawe ari gito akanasigura impamvu ivyinshi kuri no nkuru menyesha makuru wacu Ngozi Jean Bosco Ndarurinzi.
Itegeko rishasha rigenga amashyirahamwe adaharanira ibyiciro vya politike mu Burundi bita Association Sans But Lucratif mu Gifaransa byatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ku itariki ya 27 ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimo. Amashyirahamwe arabwa n'iryo tegeko afise kuri uyu wa mbere kugira abe yahinyanyuye amategeko ayagenga yisunze iryo tegeko rishasha mu ntara ya Ngozi. Amashyirahamwe ntarisuganya yose kuri uyu arongoye ishyirahamwe itegeko n'inkarishashi.
Je ishyirahamwe ryanje ryabaye agreye par le ministère de l'intérieur mu mwaka w'2008 n'ukuri kweri nta rindi itegeko nzi kiretse ivyo bikorwa nakoze vyonyene biruzi kurimenyekanisha muri ministère de l'intérieur ico gihe muri 2008 kuri kweri ni radio ndumviriza jewe ntaryo nigeze numva.
Uyu nawe nyene arongoye ishyirahamwe ryishinze gukingira ibidukikije avuga ko iryo tegeko arizi ariko kwegeranya uburyo bukenewe n'abanywanyi byabaye ikibazo kugira bagisunge
kwandika ku mpapuro bijya bisabwa twarabikoze twabonye ikibazo cy'ubuge kugeza ubu tubona ko umwanya kiringo batanze ari gito gishyiramo cyacu cyari gisanzwe gifite abanywanyi mugabanywanyi batanguranye bari effective bamwe basbamwe barahonze abandi nabo bagiye mu zindi ntara za kure aho ibyo bica bituma abanywanyi baca basanza cyacye bituma rero ubuge bwo kwegeranya bwe mu banywanyi bugorana cyane.
Abashoboye gutegera iryo tegeko nabo nyene bavuga ko umwanya wo kugisunga baganyanyura amategeko abagenga babaye muto bituma bakora mu mfururizo mu ishyirahamwe. Umwe muri bo asanzwe ari n'umunyamategeko avuga ko ikibazo cyabaye ahanini ku kudatahura iryo tegeko ritarahindurwa mu Kirundi.
Itegeko ryarasohotse kandi riri mu rurimi rw'Igifaransa. Igifaransa si benshi bacumva kandi kirimo amaterme y'amategeko byo bita mu Gifaransa terme juridique. Si bose rero biza amategeko benshi byarabagoye kugira iki gutegera kugira ngo bashobore guca babikora ningogana ningoga benshi barinze kuca gusiguza nko kubahinga mu by'amategeko kuko na leta kuva isohoye iryo tegeko ntiyigeze inasohora version iri mu Kirundi kugira ngo iryo tegeko na ya mashyirahamwe akorera hariya mu misozi ashobore kurimenya
basaba ko ikiringo cyo kwisunga iryo tegeko cyo kongerezwa bakanarisigurirwa bihagije
natwebwe tutadusanzwe turizi mbere nabandi byo babaragize nk'izindi ngorane nibaza yuko leta yoraba ukuntu twongera basi n'igice cy'umwaka kugira turisome bari dushikirize turisiguri ngo tumenye n'ivyo two kwisunga kugira ngo dukurikize amategeko
ego umukuru w'igihugu yatanze amezi 10 kugira ngo iryo tegeko ribe ryaheje gushyirwa mu ngiro ariko rero boraba bakongereza nk'ikiringo cy'amezi 3 bagashyiramo ukwezi kumwe ko gukwiragiza iryo tegeko bakarisigurira abajejwe intwaro n'abarongo ya mashira hamwe
umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu ati hari impamvu bavuga gutyo Terence Ntawiraja ni umuvugizi w'ubwo bushikiranganje akaba n'umwunganizi w'umushikiranganje aburongoye
abavuga ko batazi batigishijwe ahubwo nabatita bamanama iyo umushikiranganje aguye amanama atandukanye arahamagarira abanyamashyira hamwe kuyita batayita baye batumije n'amatangazo y'igihugu batakure badafashe niba mu gihugu zo bafite iyo ngorane hanyuma harabaye ikiringo cyo kugafika ikintu cyangwa ngo birindwe ikigarama kuko bamaze kwitunganya bisunga iryo tegeko ariko hamwe n'ibyo ni ingingo cagera kuko mashyira hamwe asanzwe ari menshi n'ibihumbi n'ibihumbi ntitwasanga hariho benshi bataraheza umushikiranganje azoheza asubire yihwegire mu ihwezo ahabishokorwa ku neza y'Uburundi n'abarundi n'ayo mashyirahamwe
muvuze igerekerezo rya 27 ikigarama ariko bo bari biteze ko ryo ari rya 27 munyonyo
byoshoboka byoshoboka nyirabo ku mashyirahamwe kubera mubasanga navuze iby'amashengero n'amashyirahamwe atandukanye ku mashyirahamwe ikiringo niyo cahera hari umushikiranganje azoheza icara bikenewe kuko n'amashyirahamwe arenga 2000 urumva ko ari menshi
tuyamenyeshe ko iryo tegeko nimero imwe agakwego ubusa kabiri ryo kuwa 27 ukwezi kwa mbere umwaka w'2017 ryaje rihinyanyura itegeko bwirizwa nimero imwe agakwego 11 cyo ku itariki 18 ukwezi kwa kane umwaka w'1992 ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Tuve mu buraruko bw'u Burundi dukwitire hagati mu gihugu cy'u Burundi aho mu gihe hamaze iminsi ku biro bitari bike canke ku mashuri yo mu ntara ya Gitega amabendera yashaje ariyo ahungabana ahandi naho gasanga ntayariho ubutegetsi bw'iyo ntara umenyesha ko ico kibazo kigiye guhagurukirwa naho kwijanye n'amabendera y'ubumwe bw'abarundi asana yibagiwe ahatari hake ngo navyo nyene bigiye gusubirwamwo hamanikwe amabendera 3 igihugu cy'u Burundi igihumwe bw'abarundi n'igihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko Fidel d'Antoine Sabimana akoreje ugi America mu ntara ya Gitega
uri kurarengana mu isagara cha Gitega ku biro binyuranye amabendera yatabaguritse niyo usanga ari karahungabana uretse hamanitse ayacitse ubunywenywe hari nibiro canke amashuri usanga atayamanitse ubutegetsi bw'intara ya Gitega bavuga ko ico kibazo kigiye guhagurukirwa Gerard Nibigira numuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Gitega
ngira ngo murazi uko idarapo ry'igihugu ibendera ry'igihugu ni kimenyetso gikomeye cyane cyabacerekana yuko igihugu vy'ukuri kibaho kandi gisubiye ingi bwacu yuko rero abantu kumabira mwamwe usanga atamabendera ariho cyangwa naho bamanitse amabendera yaheze n'ibintu bitanezereka n'ibintu tuyumvira yuko vyohagara kanatsinda mu manama twamatugira n'abarongoye abandi mu buzima ise twamatubabwira yuko batera kwiko twitwarareka yuko ibendera ku mabiro ya yo ibimeze neza kandi tatabaguritse sinovuga rero ngo ibihano biriho nibihe ariko twubwa mbere tubanza kubahimiriza bumve yuko ari kimenyetso baterezwa kwitwararika ariko kandi tukababwira yuko twebwe nga mu ntara cya Gitega twafashe ningingo yuko aho dusanze baramaze drapo yaheze turayitwara kugira tubereke yuko bitatunezereye tukaza turahimiriza yuko mu maguru masha bacabaguriye yindi
bamwe mu bayobozi b'ubuzi aho twasanze mu mabendera atayariho ahandi hamanitse yatabutse babwijwe rya Amerika kwa mabendera zimvye aho naho Gerard Nibigira afite ica bivuga ko
rero benshi baca bitwaza yuko ataburyo bafise abantu kabakavuga yuko amadarapo azimvye ariko twe ntitwovuga ngo arazimvye nibaze ko bogira kigoro gakomeye kugira ngo barabiye yuko bama bashiraho mu mwitwara ariko ukomeye kuvuga yuko babuze uburyo keshi na keshi aho tuvyumva kubera yuko mu buzi bwishi ukuntu intwaro cyangwa ubuzi butunganije usanga keshi na keshi amafaranga ava ku biro bikuru vyabo by'ubwo buzi ibujumbura no kumabendera rwa sanga kugira bagure amabendera babanza gusaba kuba batwara ibujumbura keshi na keshi rugasanga birateba hama kandi twovuga ngo arazimze kubera idrapo y'igihugu uye igeze ku mafaranga 45 kuri ivyo bagize akigoro kibaza atari amafaranga azi agoye cyane
kubijanye n'ibendera ry'umwe bw'abarundi risa naho gibagiye kuzi utandukanye jera nibigiragira ati
twovuga yuko harabaye akagorane gatoyi kubera yuko kuva nko mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu tugiye ahasanzwe agurirwa ibujumbura hari habaye uko amabendera y'ubumwe bw'abarundi ataboneka ariko twibaza yuko mino misi yabonetse ariko gituma twibaza yuko ubu bukene mubona bwo kwatamadarapo y'umwe bw'abarundi ariho kubuzi bumwe bumwe twibaza ko bugiye guhera
uwo muhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Gitega avuga ko amategeko ategeka ko kubuzi utandukanye hatereza kumanika amabendera atatu
sinovanga umuntu ari manika abigombye oya turi mu gihe dutereza kwigisha no kwamatwitwararika ibintu byo kwiga no kukundisha igihugu musaze muze yo kare n'ubuyobozi bukuru burabi bya patriotisme baragize ni gitabo gikomeye cerekana ivyo ubuzi bwose umuntu wese atereza kwitwararika no kubuziro bwose biranitswe yuko atereza kuba hariho idarapo y'igihugu hakabaho idarapo y'umwe bw'abarundi ni idarapo yerekana aka gace kuburengero turimo
hamwe ugira abayobozi bubuzi bica matwi jane nibigira ratomora
ntibishoboka yuko bica matwi kubera hajya ubonye indongozi yabandi haba mu kazi cyangwa mu bindi uba wemeye yuko amateko y'igihugu uba wemeye yuko kundi igihugu gitunganijwe utezwa kuvyubahiriza mu ntara rero murazi yuko nyakwabara amatara bijisho ry'umukuru w'igihugu ntashobora kwemera yuko hari umuntu avuga ngo iki cyangwa ikindi sindagishize ku muzirikanyi batereza kuvyemera iyo umuntu yase nafasha tubona yuko ivyigihugu umengo ntavyitayeho tuchere dusaba inzego zibijejwe zikamuhaga nywafinywa cyangwa zikamukosora twibaza yuko ari ibintu bisanzwe cyane
Gitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Ritualistic, cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yeah, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganirwa nyuma ntara ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu ku minsi yose ya mbere turabashikiriza amakuru atandukanye avuga ijya nino no mu ntara ama ku munsi wa kabiri naho ayo makuru muri yaronka tukongera tukabarengereza ko ikiganiro aho duha ijambo abari madini atandukanye kugira ngo bagice bavuga ku bibazo bitandukanye usanga mu kibano ku munsi wa gatatu turabikora gucyo nyene ariko tukarenza ko tukabashaka ko ni ikiganiro camagara y'abantu ku munsi wa kane namakuru yo mu ntara no mu makambi tukongera tukabashaka ko biba biriko biranugwanugwa ku mbuga rugurukana bumenyi kwa gatanu amakuru yo mu ntara no mu makambi tukongera tukabarengereza ko umwanya wo gutasha abanyu aho bari baherereye mumva rero mushaka kuzamura gico mutereye muri ivyo biganiro vyacu bitandukanye mutwandikire kuri radio yacu @gmail.com
Listen, harder building trust from a distance. I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't be.
Ikindi nacho turi mu mpera z'umwaka wa 2017 kino kiganiro mwaragikurikiranye rero umwaka wose uraheze akaba ari inkuru mwumva mushaka kongera gusubira gukurikirana mushaka kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com gucyo iyo nkuru tukongera tukayibashikiriza hari nk'umukunzi w'ijuru rya Amerika uri mu ntara ya Cibitoke yadusabye kongera kubashiramo inkuru y'umunyeshure twabashiriyemo yitwa Alexi yiga afise imyaka irenga 40 iyo nkuru tukemera kuzoyigaruka ko ku munsi wejo akaba ari ntongahari yo duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mwatwumviriza mwakenuye cyane imbere yuko dusezerana ndabatumye mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere muri ivyo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igihe c'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi ariko na cane cane muri Afrika. Muranigwe rero mubanye no muvyanyu Diane Nahazu na Macbili ya Beirut dasize inyuma ingenieur twari kumwe muhinga bw'ivyuma tubifurize kururanigwa kandi mugire indwi nziza ahandi turasubira saa 12 mu makuru azobagezweho. Passing up on my always I can't blame you no.